Iyi muva ni radio ijwi ry'America. Ijwi ry'America risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Cyuti mwese muduteza amatwi kuri no saha duhere ku makuru avugwa hijya no hino ku isi. Tuyahere muri Afrika, abasirikare ba Kenya bashika kuri ndwi baraye bishwe, abandi babiri barakomereka nyuma y'igitero cha bombe cyagizwe ku muduga w'igisirikare hafi y'ikigwati cha Somalia na citwa Dobli ku mupaka w'ivyo bihugu bibiri, byatangajwe n'abategetsi kumwe n'abanyagihugu babibonye. Uwo muduga wari umwe mu miduga ya gisirikare yari mu bikorwa bya gisirikare byo kugenduza ku karere mu ijoro, aho wasamburwa bikomeye n'iyo bombe. Umusirikare wa Somalia atashatse kwivuga amazina, avuga ko yabonye ibiziga by'abasirikare ba Kenya indwi hamwe n'abandi babiri bakomeretse cyane. Umugwi w'abagwanyi ba Al-Shabab bariyitiriye icyo gitero bavuga ko bishe abasirikare ba Kenya 15. Igisirikare cya Kenya ntikiratangaza amakuru y'igitigiri nyaco c'abasirikare bacu baguye muri icyo gitero. Mu ndwi iheze, igitero kindi cya bombe benico carahitanye abasirikare ba Somalia batari bake, cyongera cyonona umuduga w'igisirikare. Andi naho Afshan Akbal, umushikiranganji wa Pakistan ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu, yarayacitse ku icumu mu gitero cyagizwe kuri we mu ntara ya Punjab hagati mu gihugu. Igipolisi kiremeza ayo makuru cyongera kivuga ko uwo mushikiranganji yarashwe mu gitugu ku kuboko kw'uburyo. Akbal yaciye atwagwa byihuta ku ivuriro riri hafi yaho icyo gitero cyabereye. Abaganga bamuvuye batangaje ko amagara yiwe atarabangamiwe cyane, aho yaciye akugwa kuri iryo vuriro atwagwa na kajugujugu ku mugwa mukuru wa Lahore, aho abandanya kuvugwa. Akbal yarashwe n'inkoho inshuro zibiri, aho yariko yurira umuduga avuye mu kibanza cyaberamwo inama n'abanyagihugu mu ntara turukamwo. Umwe mu bategetsi bakuru b'igipolisi cy'ako karere yabwiye abamenyeshamakuru yuko uwagize icyo gitero yari umusore w'imyaka 20 irenga ko mike, ubu akaba ari mu minwe y'igipolisi. Uwo musore yagize icyo gitero yabwiye igipolisi yuko yari afise umugambi wo kwica umunyepolitike kubera batari basangiye idini n'ivyumviro vya politike. Mu itangazo ryasohowe n'ubushikiranganji bwa Pakistan, Shahid Kavgan Abasi, umushikiranganji mukuru, aranegura icyo gitero yongera asaba ko igipolisi cyotanga icegeranyo cy'amatohoza y'icyo gitero mu maguru masha. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaraye isohoye urwandiko nayo nyene inegura icyo gitero kuri uwo mushikiranganji, yongera imwifuriza gukira bidatevye. Igitero cha bombe ikomeye cyane kandi cyaturikiye mu musigiti wariko ukoregwamo ibikorwa by'amatora mu bumanuko bushira ubuseruko bwa Afghanistan. Icyo gitero cyahitanye abantu 17 bariko barasenga, gikomeretsa abandi 33. Icyo gitero kibaye inyuma yaho umuntu atazwi yitwaje inkoho mu buraruko bw'intara ya Afghanistan anyuruje umugwi ugizwe ahanini n'aba engineer baba Hindi. Icyo gitero cyabereye ku musigiti mu ntara ya Khost iri ku mupaka wa Afghanistan na Pakistan. Abdul Hanan, umukuru w'igipolisi muri iyo ntara, yavuganye n'ijwi rya Amerika aremeza igitigiri cy'abahitanywe n'icyo gitero, yamara avuga ko gishobora kuduga kuko bamerewe nabi. Na uriyitira icyo gitero, abagwanyi b'abatalibani barahakana bavuga ko atari bo bakikoze. Andi naho mu Burusiya, Alexei Navalny, umunyepolitike atavuga rumwe na leta kandi azwi cyane muri icyo gihugu, yarekuwe n'igipolisi inyuma yaho yari yatabwe muri yompi we n'abamushigikiye amajana n'amajana. Bose bafashwe bari mu myerekano yo kwiyamiriza iyi mikwa icese rya Perezida Vladimir Putin muri manda yiwe ya kane. Ibirori byo kwimika Perezida Putin aheruka gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu bitegekanijwe kuba kuri uyu wa mbere itariki 7 z'ukwezi kwa gatanu. Imyirekano kwiyamiriza ivyo birori yari yateguwe ku mugwa mukuru w'i Moscow no mu bisagara 90 by'igihugu ku munsi wa gatandatu. Navalny yanditse ku rubuga rwa Twitter yiwe ejo ku munsi wa Mungu avuga ko yarekuwe. Hirya y'ejo ku munsi wa gatandatu niho Navalny kumwe na bagenzi be, umugenzi wiwe na Nikolai Leiskin bafatwa batwagwa batabwa muri yompi inyuma y'iminota mike Navalny ashitse mu kibanza cy'imyirekano hagati mu gisagara cha Moscou. Navalny n'umunyepolitike yimwe uburenganzira bwo kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka. Ejo ku munsi wa gatandatu yari yabanje kwinyegeza kugira ntafatwe n'igipolisi atarashika mu kibanza cy'imyirekano cyiswe Pushkinskaya Square. Amaze gufatwa yagirijwe ukugumura abanyagihugu mu myerekano itari yemewe n'amategeko. Ayo namakuru avugwa hijya no hino ku isi mwayashikirijwe na Oriane Tangishaka. Ndabashimiye mubandanye mwumviriza ijwi rya Amerika.
Urakoze Oriane ku makuru wejeje kudushikiriza. Uno munsi kwa mbere niho ingingo ugwego rw'igihugu rujejwe kugenduza itangaza makuru mu Burundi Sense gwafashe ku munsi wa gatanu uheze yukugara imirongo ya FM ya radio Ijwi rya Amerika na BBC mu kiringo cy'amezi atandatu ritegekanijwe ko ija mu bikogwa. Mu itangazo radio Ijwi rya Amerika ryari yamirije iyo ngingo y'uguhagarika ibikogwa byayo. Umuyobozi w'Ijwi rya Amerika Amanda Bennett yagize ati twatangajwe n'iyo ngingo yafashwe n'ugwego rw'igihugu rujejwe kugenduza ibinyamakuru n'amaradiyo mu Burundi ibuza radio Ijwi rya Amerika gutangaza makuru. Ati abanywanyi b'iradiyo Ijwi rya Amerika bazaye amaso ku iradiyo Ijwi rya Amerika ibaha amakuru y'imvaho, amakuru ataho yegamiye kandi adaca ku ruhande y'ibibera hirya no hino ku isi, ari naco gituma iyo ngingo ibangamiye abarundi babujijwe kumva amakuru y'imvaho muri ibi bihe bihambaye igihugu kirimwo. Aya makuru arateye agahinda cyane muri iki gihe. Iyo ngingo y'ugwego sense yafashwe haheze umunsi umwe amakungu yibutse umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwo gutangaza amakuru, umunsi usaba ibihugu gukura aho gushinga inzitizi ku binyamakuru n'amaradiyo. Ibiganiro by'iradiyo Ijwi rya Amerika bizobandanya kumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo yacu migufi short waves ku buhinga ngurukana bumenyi hamwe no ku mirongo ya FM kuva mu bihugu bibanye ivyo Burundi. Tukuri ku nkuru yafashwe n'ugwego sense mu kiganiro mugenzi wacu Frederic Nkundikije yagiranye na Karenga Ramazan ajejwe ugwego sense yaravuze kuri zimwe mu ngingo avuga ko zatumye bugara radio Ijwi rya Amerika ku mirongo yayo ya FM.
Ubwa mbere mukwiye kumenya yuko ugwego sense n'ugwego rw'igihugu cy'u Burundi rwigenga kandi rugenda rukurikiranira hafi imirimo y'amaradiyo, amateleviziyo n'ibinyamakuru. Ni ukuvuga n'ugwego ruri hagati abatanga amakuru n'abumviriza amakuru, rukaraba yuko amakuru n'ibindi byose bica mu maradiyo mu binyamakuru bishikirizwa bisunze amategeko. Abo rero ku bijyanye n'iyo radiyo ya Iwan ya Vol Amerika, ni uko hari ibibazo byagiye birashika na cyane cyane nyamukuru ni ikibazo yuko mwahora mukorana ni radiyo zari ngaho iwacu zifise amategeko, zikorera ku mategeko ya sense, zimwe zikaba zarugawe. Zimaze kugagwa rero aho twace tubandanya tumva yuko Voice America ibandanya isamirana ku mihora yasanzwe ikoreshwa n'izo radiyo. Icyo ni cya mbere, kandi bikaba byarenze n'amezi menshi. Icya kabiri ni uko tuko turaraba tumviriza amakuru twace dusanga yuko hariyo n'abandi bantu mwaha akazi bitaciye mu mategeko, uko tubibaza abantu bakurikiranwa n'ubutungane bw'u Burundi, kandi ukatusanga hariyo n'umutahe mpuzamakungu waratanzwe kuri abo bantu, tutarinze tuvuga n'ibindi biganiro byagiye biracako tugasanga bihengamiye uruhande rumwe n'ikindi gihe usasanga bitatojwe bihagije kugira ngo ayo makuru mutanga kugira ngo agende yumvirizwa n'abantu bose.
Mwavuze ikibazo cyo kumva ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika mu bindi binyamakuru canke mu yandi maradiyo, murafise ubuhinga bukomeye cyane rwose mu kumenyesha amakuru mushya na Ramazan Karenga, murazi ko hariho uburyo bwa none bwo gushobora gufata ibiganiro vyatangajwe n'indi radio bigashirwa ku yandi maradiyo, aho mwaratoje neza mubona ko ari maradiyo akorana na ni radio Ijwi rya Amerika.
Twaratoje neza cyane umuvugana n'umuhinga yakoze aka kazi imyaka irenga 32 murabizi twakoze mu radio nyinshi cyane mbuza makungu hanyuma turaza ukuntu umuntu acisha mu amakuru mu muhora ibyo tuvuga rero twebwe numuhora watanzwe n'igihugu cy'u Burundi abantu bakuye kubimenya icyo twita frequence frequence mukorera mu ngahe Burundi ni frequence itangwa n'ikigo cyitwa ARCT agence de régulation de contrôle de télécommunication hanyuma uwo muhora wari watanzwe umwe muri zo radio navuze ariko ugiye gufyonda kuri uwo muhora ukacyusanga hashamo voilà Amerika icyo niko sarikomeye ubuhinga turabufise twarabyigiye twamaze imyaka myinshi dusamirana turazi kumara mufitanye amasezerano mukacisha ibiganiro kuri iyo zo radio kandi byari birekuriwe n'amategeko ariko mu gihe rero iyo radio imaze kugagwa bamaze kwitwa yuko bacumuye umuhora w'iyo radio tugaca tubandanya ibibandanye isamiranya kuri voilà Amerika turabona icyo nikintu kitemerewe n'amategeko ku gihugu cyose kiba kizi yuko gifite amategeko agenga amaradio
iyo ngingo isani yaje nk'icaduka cyane cyane aho novuga ku radio ijwi ry'Amerika ikintu cyoba cyaratumye mufata iyo ngingo atanu guhanuza canke atanu kugabisha cyo bariki
ndakubwiye twebwe hari ingingo hari igihe zifatwa zitarinza kugabisha nk'icyo nuko yoba yari umuntu iba yakoresheje umuhora utarekuwe n'amategeko aho ndi tugabisha
radio ijwi ry'Amerika i Washington DC muri cyo gihe bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara cya Makamba basavye urwego sense ni radio ijwi rya Amerika kugiranira ibiganiro kugira ntibabura makuru bafitiye uburenganzira umenyesha makuru ijwi rya Amerika Chris Munezero yarahaye mikro abo banyagihugu bo mu gisagara cya Makamba
yengende yakire na ipfa makweli kuko amakuru yatumenyesha twaromva amakuru yo hijyano hino bumva bacyafate nk'iyo ngingo umva hari umunyagihugu yonezeza kandi yakumviza amakuru hijyano hino nk'iyo tujyamire hayatangaza amakuru nk'iyo radio prema yatangaza amakuru neza kandi beshi bayakunda kuyategeza cyane sinzi nk'abandi kucyumva cyane zuba kandi bampomvye
wanda yakiriye nabi kubera yashikiza amakuru meza meza cyane kandi ni byiza cyane dushikiza byose ijwi rya Amerika
n'abantu bafata uwo murongo bakawogara atakoze abo bakoze cyanke atakuri ko atakimo cyo bakiko yavugwa atakubeshya kuri imwe boteza gukora ikintu bipanye nico niko zabakoze ukuri ukavuga uko kuri hama ari kinyamo nacyo nacyo bakagihanura kikava mu nzira
aya twabwo tuyakira nabi gusa muko yakira nabi ku wacu utandukanya n'umuntu n'umuntu wayikundiye radio birakubabaza utayikunda naho uteza ubati ni banyabusa kuyugaranye nzohomba gose mugabo ngirabazobihinyanyura munyu
kubera naho ramenye utuntu two hijya no hino nzoba mpomvye information
mu gihe kimyeje makuru gihagaze ihomba byo ntibibura vraiment mu gihe biri umva birinzi bihagara ha byose cyose bingorana makuru nshya kuyamenya cyagorana gusura kuronka
ego hari ikintu usanga kiretse kuvuga nga ugasanga hari abarakivutse uhuye rewe murumvize ijwi rya Amerika bikacha bisaba kumenya iyo nkuru bye nava kashobora kwishikiza abandi batayumvise bye nava cyase kuvuga ngo amugaba hari bakayivuga urumva nkubwo n'ubuhombe
iradio ni ya muntu wari we wese yifuje kuyumviriza kirashaka kunyigisha ujya ukasangira mu iramwonone nico gituma cyeno shaka kuvuga ati ntangorane nibandanye ikora kuko twe turayumviriza cyane none bivuye hejuru ko atashotugira Pwecho nacho tugi nukuvuga baire kuyikagumikora twebwe ntangorane tutegezwa kuyumviriza kuko iri ku mirongo akaradio ndakuguruye je nkumvi iguyemwo ntegezwa kuyitegeza uko vyahora nuko yobandanya akora je nivyo mbona amunca makeleta hanini
boye nyimaze gufatwa nukuvuga imaze gufatwa hacabiki hacabakumvikana bakagenda bagasigururanira icyabitumye bakicara hamwe bakavugana kubujyo icyo kintu cyabitunye kigatoye gumute
nka leta bon nkuko yafashe yogingo yo kuyakura yo kuyakupa ameza atandatu sinzi bitu yaba yarafashe kugira ngo yakupe mugana nyine hari akantu katameze neza umuntu ayumva so ati kuri seki kuri prokote yabwo yaba yikufye ariho profi wabo numva ihari hari ikintu cy'ibongo cy'umuco kitarimo kitaboneka neza sinumva igituma bakupa mu radio kandi ajeje kumenyesha makuru ku isi yose mugaba kacyashimira kuyakupira kandi twari dusanzwe tukuraho inkuru kwa mu radio bacyashimira kuyakupa
gituma tazoshikare ha ifise abanywanyi beshi abanywanyi bazoshora kubaza hama badutorere igitumo cyo kimwe no vuga nuko bene ama radio bo kwihanga bazo cha babivamo nti wasuye kurondera iryo dri gusa bazobirondera mugabo mu nyuma nti bazo cha bagabanya kubyo bahara badushikiriza ubwo bazokongereko kubera umuntu azizuko ntacho bitwaye
akema kunta ntwasya kumva nani shamba kwa nzima mhamu iyo ubijanja ni yangu kuto fatu kijio diwa zakoleta iyo jamii ya kuhuga ya radio iyo yagarika mukubanga za makuru ni tulira ipuka makuru ba ya ba ye kanda makuru ba tohaji chaguo tu mbwa tere yangu ingo wamanza kwa angi wamaze kufata ingi ingo gachugia kuhuga kieni na mwenye kuhugu hamba ni bagua nje usana kwa atawa ba fisi chumbi ngo ba kiseruli hamba diwa ba kiseruli kuchumbi la Chiyoga, namnya gihogo na moto moto, umbuchi umvasha gitura he.
Banguani, bakunzi b'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo. Mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira. 2,325, 9,685, 9,815, n'ibihumbi 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675. N'ibihumbi 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi 6,640, 9,470, 1,070, 13,630. N'ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC. Naho kubijanye n'imyiyamamazo yo gutora ego canke oya kwibwirizwa shingiro ryahinyanywe mu Burundi umugambwe Iprona ejo kuwimana wagiye kwiyamamariza gutora ego muri komine ya Mutaho mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi. Gaston Sindimwo na Abel Gashatsi ayoboye uwo mugambwe niho bari bari. Mu majambo yavuzwe hanini yahagaze kuguhumuriza ababa mu igwati by'abatutsi batejejwe izabo mu ntambara yo mu mwaka w'1993. Ibindi kuri inkuru twumvirize umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Fidel Antoine Sabimana.
Kumbwa mkuru wa komine Mutaho ni kilometero 42 uvuye kumbwa mkuru w'isagara cha Gitega hari hauri ya badasigana ba Iprona bavuye mu makomine ugenda na Mutaho na makomine afise kahise k'intambara y'igihumbi 1993 kuko yatumye aba mu makomine afise ibigwati by'abatutsi bateshejwe izabo bigaragara ko benshi mu baca muri ayo makomine bakora muri ivyo bigwati bitwaza imibereho yabo bateshejwe izabo. Umwe mu banyagihugu ba muri iyo site yatubwiye ivyo babwirwa n'abanyepolitike bagendera janye n'amatora y'imirije
zuba kirukanya abazungu ngo bahora tuvugira ngo tumwe muri site ngo badusha batora itegeko ry'uko shadu baduhungura ku nguvu ngo atakindi kintu nakime gisaba niyo ramuka duhemukiye afise imijyango nawe irimo batishizabo azoba nawe yihemukiye
kuri zo mpungenge Abel Gashatsi umukuru mugambwe Iprona yahumurije
n'imwatora yego muzahamuto yahungo gutsimba tayira hajya mu nguri nibaza bahendere kuko muzahamuto y'umutekano
Kubwa Abel Gashatsi hari hageze ko Iprona isubira kurongora igihugu.
Muratora ego maze muratora 2,200,000 twisuganye ntankeka Iprona iragisubira ko. Ntabwoba n'igihe byogora na gato. N'igihe byotugora. N'imibiri yuri tuzo mukuru igihugu tuzoronka icege. Tumuzi chegera tuzoronka umushikanganje wa mbere. Iprona n'izobura numwe murabo.
Naho Gaston Sindimwo icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu yamenyesha abari ngaho kwibaza Burundi bwagiye buracamo byatewe nabo yita ba PDC. PDC numwe mu migambwe yari komeye ku ntwaro y'abakoloni akaba ari n'umugambwe wahiganwa n'umugambwe Iprona aho PDC yavuga ko kwikukira ku Burundi hataragera.
Abagandaguye kwa Gasore niyo bashatse gutuzamo amacakubiri. Amacakubiri yubwo abacakubiri yina abo nabo ni ba ba PDC bashaka yuko umugambwe wese kana Iprona bawugira iki ugira barundi bagume mu macakubi ingorane zabaye muri iki gihugu cyose abadasigana n'aba PDC baje batwara umugambwe w'isikane aba PDC nabo no munsi bari mu migambwe yose nari muri Iprona gusa
ku mugambwe Iprona kabaye nakajya gukorekana ku mugaragaro bamwe mu banyepolitike bavuye mu yindi migambwe bakinjira muri Iprona. Uyu ni umwe muri abo banyepolitike avuga ko yari indongozi muri FNL.
Twebwe twahoze turi mu ndongozi tikomakomeye ku rwego rw'igihugu mugabo kubera yuko twasanze ibyo bavuga ku mugambwe wadasigana iprona bavuga yuko ari umugambwe w'abanyakibi umugambwe w'amacakubiri umugambwe w'abatutsi mugabo tugiye kubisuzuma twasanze atari byo twese twahisemo kwisubirira umugambwe wabasogokuruza
Gastosi ndimwo mu ijambo giwe yavuze ko baza biyitirira iprona mu kwigisha oya nibafata wazoshengezwa imbere y'ubutungane mutaho Fidel Antoine Nsabimana ku bwijwi rya Amerika
Muri icyo gihe umugambwe Sawanya Frodebu wiyamamarije gutora oya ibwirizwa shingiro rihinyanyuye ejo ku munsi w'Imana muri zone Buterere komine Ntahangwa mu gisagara cya Bujumbura abari mu rwego nyobozi rw'uwo mugambwe bemeje ko hamwe iryo bwirizwa shingiro ryo kwemezwa inkingi za demokrasi zoba zisenyuwe ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru wacu Remo Nzimana
Wapo gutoye watora neza
Uyo ni Leon Singenda Kumana icegera cuhorongoye umugambwe Frodebu. Uyo mugambwe tavuga rumwe n'ubutegetsi wemeje kuriko urashimangira kwigisha gutora oya ibwirizwa shingiro rihinyanyuwe. Abari mu rwego nyobozi bw'umugambwe Frodebu bati no gutora oya kugira ntibaye mukire abavashije Burundi gushika ku masezerano y'Arusha. Pierre Claver Nahimana n'umunyamabanga w'umugambwe Frodebu.
Oya izina guhemuka n'izishora guhemuka. Oya iziraguhemuka n'izishora guhemukira ndadayemera ikiyo uratuzanye mu demokarasi oya iziraguhemuka n'izishora guhemukira Mandela yaduhaye amasezerano y'Arusha oya iziraguhemuka n'izishora guhemukira Nyerere yaduhaye amasezerano y'Arusha
Waserukiye abakenyezi bari muri uyu mugambwe babona ko ibintu bizokunyuka mu gihe bwirizwa cyo kwemeza Micheline Odette ati abakenyezi nibo batekera bakireka nabana iyi bintu bibaye nabi mu gihugu
bashingira ryarizo ibitogwe muze mutore oya kugaye oya muzavuha kanyayo mabi yose ari mu bwirizwa shingiro bamba kudusubiza kwirukana imisigo n'abana ku mugongo
Icegera cyorongoye Frodebu Leon Singenda Kumana mu kwerekana igitumo uyu mugambwe wahisemwo gutora oya yashimikiye ukamaro amasezerano y'Arusha yazaniye igihugu cy'u Burundi
Ayo masezerano y'Arusha yatumye hagaruka umwizero mu gihugu ko abahutu abatutsi abatwa abaganwa agiye kubana neza atakumira igihugu atanyagukira tamwana n'ikinono
Iyo ndongozi ikagira makenga ko ibintu bishobora gusubira inyuma mu gihe iryo bwirizwa rinyanywe ryo kwemezwa ariko ritaje gutorera umuti ibibaza barundi barimo afatira karorero ku ngingo y'ikugara amaradiyo abiri mpuzamakungu mu Burundi
mwumvise naho twari twarirukiye kugira twumvirize amakuru baraye bahugaye mwarabyumvise w'Amerika barugaye bibisi barugaye isanganiro bagira bugare erefi bagira bugare n'iyi minwa bazoyishona yimona dufite
Umugambwe Sawanya Frodebu wiyamamarije muri zone Buterere ku munsi ugira gatanu w'imyiyamamazo ukaba ubikoze nyuma y'uri ku butegetsi bwije gutora ego wabikoze kuri uyu wa gatanu muri zone Ngagara mu gihe FNL irongowe na Jacques Bigirimana nawo wiyamamaza wigisha gutora ego wiyamamarije mu Ruziba zone Kanyosha komine Muha ibikorwa byo kwiyamamaza bizorangira ku igenekezo rya 14 kwezi kwa gatanu 2018 Umugwi w'igihugu jeje gutunganya amatora seni ukaba wamenyesheje abiyandikishije ko igikorwa cyo gutora ikarata y'amatora kizotangura ku igenekezo rya 9 ukwezi kwa gatanu gushika kwa 13 ko kwezi nyene muri zone ya Buterere mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura Remo Nzimana ijwi rya Amerika
Kumakuru yerekeye inkino zabaye mu mpera zindwi turangije mu karere k'ibiyaga binini guhere mu Rwanda aho dutega amatwi umenyesha makuru wacu Jean-Claude Munyandinde
Mwirushanwa ryo guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika imikino yo mu cyiciro cy'amatsinda yatangiye mu mpera z'icyumweru gishize ejo ku cyumweru ku isadi ya Kigali I Nyamirambo ikipe ya Rayon Sports yo mu Rwanda yahuye na Gor Mahia yo muri Kenya abantu bari uruvunganzoka ku buryo imyanya yo kwicaramo yari yabaye mikeya ku munota wa 10 w'umukino Medi Kagere rutahizamu w'umunyarwanda ukira muri Gor Mahia yafunguye amazamu nyuma yo gusiga Faustin Usengimana ukina mu bakabiri ba Rayon Sports hanyuma agacenga n'umunyezamu Eric Ndayishimiye bakunze kwita Bakame abakinnyi ba Rayon Sports bahise bagwa mu kantu kubera icyo gitego cyaje kibatunguye gusa ntabwo bacitse intege kuko ku munota 22 Eric Rutanga yishyuye iki gitego kuri Kufran. Nyuma y'iki gitego cyo kwishyura, aya makipe yombi yakomeje gusatirana ari nako abakinnyi imvura ibari ku mugongo. Mu gice cya kabiri, amakipe yakomeje guhatanira amanota y'umunsi wa mbere. Ku ruhande rwa Rayon Sports, Hussein Shaban na Christine Mbondi bakoze iyo bwabaga mu gusatira izamu rya Gor Mahia. Abakinnyi ba Gor Mahia nka Francis Kahata, Medi Kagere na George Odhiambo nabo ntako batagize ngo bashakishe igitego cy'ikinyuranyo, ariko umupira urindurangira amakipe anganya igitego kimwe kuri kimwe. Tukina umupira w'amaguru, mu mpera z'iki cyumweru twatangiye mu Rwanda hazatangira irushanwa rya Sekafa ku makipe y'ibihugu y'abagore. Amavubi y'abagore ayobowe n'umutoza Jean-Baptiste Kayiranga yatangiye umwiherero. Christine Mukangoboka, umuyobozi wa komisiyo y'umupira w'abagore mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa, atangaza ko Minisiteri ya Siporo n'Umuco yabageneye inkunga ikenewe mu myiteguro.
Nshaka kukubwira ngo uyu munsi batanze wenda amafaranga ya, ariko tugasanga hari ibindi bikenewe byo kongerwamo. Ni ibiganiro bigenda bikorwa, ariko inkunga yo irahari.
Ese ubundi ikipe y'igihugu y'u Rwanda mu bagore ihagaze ite mu ruhando mpuzamahanga? Twongere twumve Christine Mukangoboka.
Dukora selection y'ikipe y'igihugu, twagiye tubona ko dufite abakinnyi bashoboye kandi mu byiciro bitandukanye. Ngo rero navuga ko hari icyizere gihari cy'uko mu minsi izaza tuzaba dufite ikipe y'abagore ifite uko ihagaze.
Mu makipe yo kwitonderwa cyane muri irushanwa rya Sekafa ku makipe y'ibihugu y'abagore, twavuga Uganda, Kenya na Tanzania. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Tuve mu Rwanda dukubitire mu Burundi, aho ihiganwa ry'abasiganwa n'imodoka Ingozi ryarangiye ejo ku munsi w'Imana. Ku nshuro ya mbere muri iryo higanwa harabonetse umwigeme ahiganwa mu bagabo. Ibyo bikaba byaranejereje abatunganije iryo higanwa, bagahamagarira n'abandi bakenyezi kwijukira ubwo rukino. Ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Ihiganwa ry'abasiganwa mu gutwara imiduga ryatanguye kuri uyu wa gatandatu. Ku munsi wa mbere w'ihiganwa, abakinnyi bahiganiwe muri zone ya Mivo muri komine ya Ngozi y'intara ya Ngozi. Kuri uyu w'Imana, ihiganwa ryabereye ahitwa Muvyegwa vya Ngozi. Ni mu kiyaya kigabura amakomine ya Ngozi, Mwumba na Gashikanwa. Ni urukino rwitabiriwe n'abanyagihugu benshi cyane, n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza akaba yararukurikiranye. Mu ntango hahiganwe imiduga 12, ariko 9 niyo yashoboye kurangiza ihiganwa. Muri iyo 9, 5 gusa niyo yashoboye kuronka amanota. Ikibanza cya mbere kikaba cegukiye uwitwa Valeri Bukera. Mu miduga itarose amanota harimwo iyigendeshwa n'umwigeme Njeneza Bianca. Kuva iryo higanwa rivugwa mu Burundi, nibwo bwa mbere habonetsemwo umwigeme canke umukenyezi. Tumaze kwegera uyu mwigeme, yaratubwiye uko yiyumvise ku munsi wa mbere w'ihiganwa.
Yiyumvise neza cyane, kuko ni ibintu nkunda kuva kera, ariko sinari bwigere ndonka okazi yo kubikora. Namanja kuziraba, ndakunda kuziraba cyane gose. Ibintu vyo kuhiganwa vy'imiduga karumva nawarorera gusa, ariko ubure narahagurutse ko nararonse abantu benshi banakuraja bambwira yuko nopima nanje nkagerageza. Naronka amasponsor na cane cane nkashaka gushimira abavyitayeho cane kugira ashobore gushika ngaha, witwa Momo Mushanari hamwe na Christian Remezo, aribo bashoboye kugusa cane kugira ashobore kugira.
Umwigeme Njeneza aratubwira aho yakuye icyumviro cyo kujya mu higanwa ryo gusiganwa n'imiduga.
Icyumviro cavuye yuko nari nsanzwe ndabikunda, kandi nakuraje n'abandi basanzwe babikunda kuko kwikuramo ubwoba. Ego na jewe ko ari rya mbere ry'iwanje nari mfise ubwoba, ariko kwisi uko uzuragira niko ubwoba bugenda burahera.
Muri iryo higanwa Njeneza Bianca ntiyariko atamba yirorera, harimwo n'uyundi yitwa Niyonkuru Blandine. Uyo ntiyanyonga imodokari, ariko yari umudereva wa kabiri. Kuba habonetse abakenyezi nk'abo bitabira ihiganwa si kubusa, amenyesha ko agiye kugira ingufu zishoboka kugira nawe azotahukane ikibanza cyiza mu mahiganwa azokurikira. Ingozi mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Tuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha niyo bigarukiye. Mwakoze kudutega amatwi, mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu kuri radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika, ku mirongo migufi short waves.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.